Mwamte nchuti mwese mkundi kigani niru dusangiri jambo. Mkigani chuo mwese mwje kushikirizwa na Federike Mwunikije. Tuje kufuga hanini kufijareke rufu rugi nwari President Nelson Mandela yawa kilangia nwa kuhisi hose kwe rugamba ya guwa nyergo guhanira agate ya kazi na munu mwinde gemzo hamwe nubungane agate ya banyagi hugo muri Afrika yepfo. Mwikigani niru liru tukura wajijia watekisi wa mwe ya mwe umurundi bakura nyina nyakuigenda Nelson Mandela gihariko arumvikane shabarundi mwigani lufuja kurondela mahoro fijariko vivera yarusha mu gihugu cha Tanzania rikadu tangure twumbirize Perezida Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi. Nyakuwa Perezida Pierre Buyoya mukaba kandi muri ntuma idasanzwe iyo mukuru w'ishyirahamwe rya Afrika murakoze cyane gose cyane cyane ko mutoye I telefone muri mu mahanga ho muri ko murarangura amabanga akomeye cyane gose mu gihugu cha Mali. Nashaka kubanza kubashimira cyane gose kuri kanya mwatwe kugira ngo tuganire hanyuma nkuko mubizi hari amakuru ariko atangazwa muri iki gihe teye gahinda cyane gose. Amakuru avuga ko Nelson Mandela yitavye umuremyi Perezida Nelson Mandela kaba ari umuntu n'abarundi bazi cyane gose kuko yafashije mu gikorwa cyo kurondera amahoro mu Burundi. Nashaka ubwa mbere na mbere butubwire mbega ayo makuru yuko Imana yasubiye kuvyayo mwayakiriye gute?
Ayo makuru twebwe twayakiriye n'umubabaro mwinshi kuko uwo mutama Mandela Mutama yagize akamaro kanini gose mu gihugu ciwe muri Afrika ku isi yose novuga mbere no mu gihugu cacu c'u Burundi. Kumubura rero no kubura umuntu adasanzwe w'ingirakamaro ntibyoreka rero gutera umubabaro cyane cyane twebwe Abarundi. Ntawuyobewe yuko yadufashije yivuye inyuma kugira ngo tuve mu ngorane z'amacakubiri twarimo.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose, eka ikibazo cy'uko uyo mutama yabakirangiranwa, eka turazi ko yagwaniye agate y'akazi na muntu ubwigenge mu gihugu ciwe, eka n'umuntu isi yose ibona ko ari intwari, eka imboneza. Mbega mutubwiye neza ikintu yakoze mu Burundi. Hariho Abarundi benshi bavuga ko yataba Mandela Abarundi gushika ubu baba bataragira aho bageze ku ntambwe yerekeye amahoro. Mbega namwe ni ko mubibona?
Ngira ngo nta muntu n'umwe yohakana ko Mandela yagize uruhara ntangere mu kumvikanisha Abarundi. Urazi ko yakoreye mu ngata ubundi munyafurika Karl Hariwe Julius Nyerere, aza rero azanye ubuhunga bwiwe, ubumenyi bwiwe, azanye novuga ubuhinga bwiwe mu gutatura matati, cyane cyane nibaza yigishijwe n'ubuzima bwiwe, yigishwa n'ibyo yakoze mu gihugu ciwe. N'umuntu rero yadufashije novuga bikomeye cyane. Nibaza ko uwo muntu urumva afise iragi ryinshi, mugabo iragi kuri twebwe nibyo yakoze mu kumvikanisha Abarundi.
Mwavuze ubuhinga budasanzwe afise bwo kumvikanisha abari mu matati. Mbega igihe uyo mutegetsi yamanye n'Abarundi aho ari arusha bumvikanisha, hari ikintu gishobora kuba kimeze nka inspiration yahaye Abarundi canke abandi bategetsi bose bo ku isi bamuraba nk'akarorero, cyane cyane ku kuntu yashoboye nawe nyene gukemura ibibazo bitandukanye vya politike vya moko mu gihugu ciwe?
Icyo kintu gikuru Mandela yazanye mu biganiro by'Abarundi, ubwa mbere yazanye ubumenyi novuga mu gihe bita mu gifaransa experience mu biganiro. Ibintu rero yakoze atari ibintu yize cyanke yakurikiraniye kure, wenyine yarabaye mu matati, araba uruhande mu matati, arabagira ibiganiro n'abo batavuga rumwe mu bihe bigoye cyane, aragira icyo ashiteko. Yatuzaniye rero ibyigwa byose yakuye mu matati iwabo. Icyo ni cya mbere. Kindi cya kabiri yatuzaniye, urabona numuntu afise icyubahiro kirekire n'isi yose muri Afrika, umuntu mbere benshi bafata nk'uko ari Imana atari umuntu asanzwe. Ibyo byatumye rero twebwe ubwa mbere Abarundi tumwubaha bimwe bikomeye, tumwumviriza, bituma abandi bafasha muri ibyo biganiro bakora gusumba kugira ngo bamufashe, bituma mbere amakungu, ibihugu, amashyirahamwe, impuzamakungu nayo nyene akora uko bidasanzwe kugira ngo afashe Mandela, Mandela agira icyo ashikako. Ibyo rero n'ibintu bihagaze byavuye ku gihagararo ciwe kugene bamubona. Mugabo ku bwanje ikindi gikuru yadufashije kandi kimuranga wewe ka muntu Mandela, nuko ari umuntu mu matati yagize uko ashobora kose mu kwerekana yuko ataho ahengamiye. Urazi Abarundi bamwe baravuga yuko uyo yasubiriye yari ahengamye, ariko Mandela icamuranze muri ayo matati nuko atigeze yerekana na rimwe ko afise aho ahengamiye. Mbere n'igihe yadutatira akadushavurira, yadutatira twese impande zose kugira ngo yerekane ko wewe icarondera hari inyishu y'ibibazo dufise ishimisha impande zose.
Egome muku kugira ngo dusozere ku kiganiro, nashaka ndabaze Perezida Pierre Buyoya, mutubwire mu Barundi cyane cyane nimwebwe mwashoboye kumarana umwanya muremure na Perezida Mandela, kuko icyo gihe rimwe mwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nashaka mutubwire ikintu mubona mwamubonye ko wenyine, nk'ikintu novuga ko ari personnel, nk'ikintu mwabona ukuntu mwobwira abantu batamunzi canke abantu bose batanamwegereye uwo mushigantahe Mandela, Nelson Mandela yarameze gute, ikintu ikacaba tangaje canke mwabonye ukuntu mutari mwizeye nk'ikiye kuri we?
Jewe ikintu nzo mwibukira ko nabonye kimuranga gusumba ibindi, gusumba ibyo mbegeje kuvuga. Mandela yari azi yuko kugira ibiganiro gushika ku masezerano bidakwiye, yuko ikindi gikuru nuko amasezerano yemegwa n'abanyagihugu bo ku mpande zose. Ni nacyo gituma yakunda kutubarira ati ibyo mwemeye ndazi ko bigoye ushyira mu ngiro. Jewe rero Mandela nzoza mu Burundi ndabafashe kubisigura kubyemeza abanyagihugu. Icyo ni kintu cyamutandukanya rwose n'ubundi muhuza twari dufise. Nicyo gituma rero yari aje kenshi mu Burundi, arahura n'abashingamateka, arahura n'abasirikare, arahura n'abashinzwe amadini, amashyirahamwe yigenga, kugira ngo adufashe twebwe gusigura ibyo twemeye. Urumva rero nibaza ko arabahuza bake cyane mu isi bashika ku bintu mwenibyo.
Pierre Buyoya, murakoze cyane rwose kuri ayo makuru ahambaye cyane rwose, ika atanzwe n'umuntu yabonanye n'umushyigantahe Mandela mu gihe kirekire, ika bakoranye bitari bike cyane cyane ku byerekeye ikibazo cy'amahoro mu Burundi. Murakoze cyane rwose.
Urakoze nawe.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza ikiganiro dusangira ijambo, ikiganiro ahanini cerekeye ibirori byo gusezera no kwibuka ubuzima bwa Nelson Mandela yabaye kiranganywa makungu hose kubera guharanira agateka kazira muntu umwidegemvyo eka n'ubungane hagati y'abanyagihugu. Hanyuma tukaba rero twibutsa ko uyu munsi ku munsi wa Mungu ariho aja gushingurwa mu gisagara ciwe c'amavukiro ku munsi wa kabiri naho uheze abatetsi bavuye mu bihugu bitandukanye eka bakuru bihugu na bakuru ba leta barenga 91 bose bari bakoraniye mu gihugu cya Afrika y'Epfo gusezera no kwibuka no guhimbaza ubuzima bwa Nelson Mandela. Nkuko rero twabize muri iki kiganiro mu Mateguri na Frederic Nkunikije twaraganiye n'abantu abategetsi mu Burundi ba menye cyane rwose Mandela kubera uruharagize mu gufasha Abarundi mu biganiro byabera i Arusha mu kanya duje kumviriza ikiganiro twagiranye na Perezida Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi, uwo akaba ari intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya Afurika mu gihugu cya Mali. Na shaka rero ndabamenyesha ko turi kumwe n'undi mushyira ntahe Apollinaire Gahungu nawe nyine ari mu Barundi bamaze umwanya muremure cyane rwose bari kumwe na Nelson Mandela. Igihe Nelson Mandela yari Arusha ariko arabafasha ikana igihe aja mu Burundi, ari Bujumbura, ari urugendo yagize mu ibohero rya Bujumbura, urugendo yagize mu ntara zindi zitandukanye z'igihugu. Apollinaire Gahungu baba bari kumwe. Mwaramutse neza Apollinaire Gahungu.
Mwaramutse neza Frederic.
Urahura komeye. Nashaka rero dutangure ubwa mbere na mbere nkuko mwavyumvise kandi mwavyibone ku mateleviziyo mushya nta ya Apollinaire Gahungu, igihe isi yose ka abategetsi bo ku isi hose n'abanyafrika y'epfo basezera bakibuka n'ubuzima bwa Nelson Mandela ku munsi wa kabiri. Mwarabonye ko hari abategetsi benshi cyane rwose barenga 91 batwara ibihugu hamwe n'amareta. Mbega ibyo mwabihaye insiguro nke?
Jewe insiguro nabihaye nuko bariko basezera umugabo w'abagabo yari yashengeye, bari baje gukorana kubera uwo bariko barasezera yabayeho ubuzima budasanzwe, yabayeho nk'umugabo w'abagabo, yabayeho nk'umugabo yakorewe ibibi byinshi n'abazungu bakajyanisha imiryango ba Afurika y'Epfo, akamara mbere n'imyaka 27 afunzwe. Ariko ibyo ntiyabigiye ko ntiyagize aho ishavu ry'umuntu wari we wese byoshira, yaravuyeyo araheza arabababarira. Icyo rero nibaza ko aricyo catumye abarurangiranwa ku isi yose, inacyo catumye mbere isi yose isizukana n'iyonka kugira ngo baze bamusezere bamuhimbaze no mu rupfu rwiwe yagumye ari umuntu rurangiranwa.
Mushana ya Apollinaire Gahungu, mushana he Perezida Nelson Mandela akishikira amabanga yo kumvikanisha Uburundi, agitangura kumvikanisha Abarundi bari bamaze igihe kitari gito baje mu biganiro atacu bishika ko, mbega agitangura mwari mufite akizero mwarabona ko azoteba kumvikanisha Abarundi ko bavuga ko byari bigoye?
Nibyo byaraboneka yuko bigoye n'ukuri, kuko uri imbere yuko umutama Mandela ahashika kumvikanisha Abarundi, murazi yuko hari umutama Nyerere akaba nawe yari yaragerageje uko ashobora. Igihe rero umutama Mandela yatangura nawe arazi yuko ibintu byofashe inzira byavuye bifata mu nyuma, mugabo kubera ari umugabo w'ijunja n'ijambo, kubera ari umugabo azi kumviriza bose agaheza akagerageza kurumvikanisha, cyane cyane kubera ijunja ryiwe, kubera ukuntu yari ameze, yarashoboye gukora neza ibintu byose arabishyira ku murongo gushikaho afasha Abarundi kumvikana. Kandi byarabonetse yuko kubera n'icyubahiro yari afite bose bakamwubaha, icyo yavuga kenshi wasanga bakunda guharira mugabo baguma bacemera, nacyo gituma cyatumye ajya amasezerano yo kunywanisha Abarundi i Arusha yahavuye asinywa. Kandi igihe yasinywa ntihari ho uwo ari wo wese, hariho umukuru w'igihugu cya Amerika muri icyo gihe. Ni ukuvuga yuko cyari ikintu gihambaye gikomeye, kandi yari yaje kugira ngo Abarundi batere igikumu kuri aya masezerano. Nicyo gituma uwo munsi igenekerezo rya 28 umwaka w'2000 ayo masezerano yabwirizwa gusinya, kuko hariho abantu bakomeye cyane kandi Abarundi bari bageze ku ntambwe ntangere.
Murashaka kutubwira mukadutwara kuri uyu munsi amasezerano hagati y'Abarundi yasinywa, amatwi adusubira ntibyari byoroshe ya Apollinaire Gahungu, mbega ibintu byagenze gute ngo Abarundi bahave bemera, umengo ntibyari byoroshe, byagenze gute?
Ibyari byoroshe na gatoya, navuga yuko ibyari ko bibera inyuma y'imiryango just nariko ndabibona, ariko nabona ibintu ngene biza kugenda. Mu gitondo hari habaye akanama gatoya k'abakuru b'ibihugu baragerageza kuvuga n'ingene biza kugenda ariko hige no hino ukabona yuko bamwe n'abandi mengane bashaka kubyemera nibashaka kwemera ukuntu ayo masezerano yari yanditse bamwe bakavuga bati ntiyasinya abandi bati turaba yuko muteza kwiyesa nibabwira yuko wagiye ahantu muri sala ahantu ayo masezerano aza gusinyirwa bakarindira umwanya munini gose bakaguma bajayo mbere gushikaho n'abakuru b'ibihugu bamwe bamwe binjira muri icyo cyumba barimo kugira ngo bumvikanisha bigasa n'ibinaniranye bakagenda twebwe twari muri sale tukarindira yuko hagira ikivamwo turarindira twagiye muri icyo cyumba muri iyo sale haheze yagiye gusinywa haheze amasaha menshi menga amasezerano yagiye gusinywa nko mu masaha atatu y'ijoro cyangwa mu masaha atanu y'ijoro kandi twari twashyizeho mu gitondo kandi n'abakuru b'ibihugu bari bamaze igihe bashyitse ni ukuvuga rero twumvise ngo amasezerano arasinywe abantu rero baraheza bariruhutsa n'ukuri
birumvikana ko byari bigoye ariko nk'umuntu mwamaze umwanya utari muto muri kumwe na Nelson Mandela turetse ibintu twumva mu mateleviziyo kandi n'ibintu bizwi cyane rwose ko hari umugabo w'injunja umugabo yaciye muri byinshi eka umushyirantahe yagize ubuzima buhambaye eka agahakana ibintu byose bamwemerera kugira ngo ahebe urugamba ariko akanana nashaka mutubwire ikintu mwamubonye ko mwebwe Apollinaire ubwanyu kidasanzwe ni nk'iki
icyo namubonye ko kidasanzwe nuko ni umugabo koko akara mugabo rero ni umugabo afise ubuntu umugabo afise ubuntu kuko igihe yaza mu Burundi je ngakagira amahirwe yo kumumenya icyo gihe nakora mu biro by'umukuru w'igihugu nkaba nari n'umusiguzi w'indimi umuhinga mu ndimi n'ibintu byo kumenyesha amakuru icyo gihe rero bari bamugiriye urutonde rw'ahantu aza kuja ahantu yaza yabwirizwa kuja ubwa mbere habaye mu ibohero ryo ngaha kumpimba ibijumbura icyo gihe rero murazi nawe yuko yamaze imyaka 27 yose mu buzima bwiwe afunzwe ni kuvuga rero yuko iby'abapfungwa yari ibintu bimukora ku mutima cyane icyo gihe ndazibuka tujanye ku mpimba bakadutegurira aho twicara hariho umurwi w'abanyororo baserukira abandi bari bamutegereye kugira ngo bamubwire ibibababaje akababake ku mutima mugabo rero igihe tuhashika nibuka yuko umushingantahe yatwara igibohero rya mpimba yaravuye hasi ngo avuge ijambo apfuye kuvuga amajambo nk'abiri nanjye ndiko namusigurira mu gutwi mvuga ndamubwira mu cyongereza arahedera amubwira ati icara wowe we naje kumviriza ahubwo abafungwa ibyo bavuga niho rero yaca amusaba ati hereza ijambo abapfungwa araheza acara aramuhereza arabahereza ijambo baravuga n'umuye ngaho twari twicaye twaciye tuja kuraba abapfungwa baciriwe ubwo gupfa bari benshi wababona hamwe bapfungiwe bose hamwe bagasohora imitwe bamwe bamwugasanga n'imitwe nticayo bagasohora amaboko akabaraba nanje nkamuraba nkabona yuko umutama n'ukuri ababajwe n'ibyo bintu abonye turagenda hapfungiwe abakenyezi turabona abakenyezi bafite n'abana hanyuma ndabona yuko koko ababaye ashoboye kubona ubwo buzima babayeho ngaho mu munyororo iyo rero tuhavuye twaciye tuja mu nama nshingamateka abatwara igihugu cy'u Burundi akaba niho bari bakoraniye kugira ngo bumvirize ijambo aza kubabwira uwo munsi ni icyo yababwiye ati muri mwebwe sinzi yuko hariho abantu batinya Imana kuko ibyo nabonye hariya mu mpimba ni ibintu by'agahomeramunwa kuko hariho abapfasoni baronka ibyo kurya rimwe ku munsi kandi ntibibatere n'isoni abo banarugo nyine bakaba bafunganywe n'inzoya abana babyaye ibyo byose ntibibatere ikigongwe ati rero n'ibyaba bitabatere ikigongwe ni kuvuga yuko muri abantu batubaha Imana cyane cyane icyo ndamwibukira
mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose abantu baravuga ukuntu yari intungane ukuntu yarakomeye ukuntu yarafite umutima ukomeye cyane rwose kandi mwavuze ikintu gikomeye ko yakara cyane rwose murashaka kuduha n'utundi turorero twa ukuntu yatevye akagondoza abanyapolitiki b'u Burundi ukuntu yabakariye nk'iyarusha mu biganiro
ukuntu yacerbye akabagondoza nibuka yuko hariko harabibiganiro hanyuma nk'ukuntu yashitse kuri kujya kuntu bagabuye ubutegetsi abahutu bagafata 60% hanyuma abatutsi bagafata 40% ba abahutu ariko baravuga bati reka dutware ibice 70% abatutsi nabo bafate ibice 30%. Hanyuma nawe acaravuga ati ibyo ntibishoboka, arashabura cyane avuga ati ibyo ntibishoboka. Murabona abatutsi nibo baba batwaye imyaka 40 iraheze, nibo bafite n'ubutegetsi n'ubu, naho kumbure bagarutse ku butegetsi ubu inyuma yaho umuhisi Melchior Ndadaye agandaguriwe, none mushaka kubatwara ubutegetsi hanyuma mubigize inyuma kandi babaye ku butegetsi imyaka 40 iraheze, ahubwo nimwaba mushaka yuko mufata 70% nabo bagafata 30%, ni kuvuga n'ubu muriko muriroha, ahubwo bosubira bakabakubitana kudeta mukahamba. Acavuga ati je uko mbona byogenda nimwemere mufate 60% nabo bafate 40% kuko mubwirizwa nabone kuguma mububahiriza mukaba hagateka kabo. Nahajya no mu gisoda yavuze ati abahutu reka baserukirwe ku bice 50% n'abatutsi baserukirwe ku bice 50% nyene, ati uko nibazaru yuko ari byo byaba bimeze neza. Icyo gihe rero ndibuka ko yarateye impari nyinshi cyane nawe arazi yuko bazyemera, ariko kubera ari ijambo ryari rivuzwe n'umuntu bose bubaha barabyemeye bararinze, wabona ko bariko barahiga ibanga mu maso mugabo bakavuga bati kubivuze mutama reka tuzyemere ukubivuze nyene, kandi niko byaheje bikagenda.
Ari kandi yaragendeye n'izindi ntara zitari nke zo mu Burundi, murashaka kutubwira ahantu mwaba mwagiye mu ntara zo mu Burundi hagati?
Ego icyo gihe tukituvuye mu nama nshingamateka twaciye bukeye mu gitondo tugenda mu ntara hagati mu gihugu, kandi icyo gihe muribuka yuko hari n'ingwano ikomeye, ariko twagiye n'imiduga bukeye buke turagenda dukurikirana imiduga myinshi cyane ikurikirana, hanyuma turabanza tuja kugendera abari bateshejwe izabo bakoranijwe hariya imubindi, aragenda baravugana nabo arabayagira, icyo gihe akavuga mu Cyongereza nanje ngabategurira mu Kirundi. Tuvuye ngaho turabandanya urugendo n'ibarabara dushika kuri stade y'Igitega, hari isinzi ry'abantu, abantu buziye muri stade y'Igitega, nahone arafata ijambo avuga mu Cyongereza nanje ngasigurira abanyagihugu basanzwe basagaje muri iyo stade y'Igitega mu Kirundi. Tuvuye ngaho twarahejeje duca tuja muri komando hari Igitega, naho ni bavugana n'abasoda, niho bavugana mbere n'icyo yari afite mu mutwe cyo kuzohava igisoda gicangwa, ntibyari byoroshe, yaragerageje kubyemeza abasirikare, ndibuka ko mu bategetsi bari icyo gihe hariho perezida w'u Burundi w'icyo gihe, akaba n'umushikiranganji wo kwivuna abanzi, akaba n'abakuru bakuru mu gisirikare. Icyo gihe rero byari bigoye kubera kwari yari kuragerageza kumvisha abasirikare yuko babwirizwa kwemera bagasangira ubutegetsi na bene wabo bariko baragwana bari mu ishyamba. Icyo gihe ntibyoroshe na gatoya, ariko barahavuye bamera nk'ababyumvise bigasubira kubagora nk'uko byahora bibagora kera. Tuvuye aho turasubira tukiri mu gisagara cya Gitega tuje kubonana n'abasenyeri, ijoro ryari ritanguye kuza, naho ntibaravugana arababwira ingene ashaka kuzokumvikanisha Abarundi kuko bwari ubwa mbere aza mu gihugu akamara iminsi itatu yose ari mu gihugu akavugana n'Abarundi imirwi yose y'Abarundi, avuye ngaho Igitega turaheza tuca tumanukana na Kajugujugu mbere itumanukana Ibujumbura, araheza rero acaja kubonana n'imirwi idaharanira ibintu bya politiki hari hajya muri Hotel Sofimile Ibujumbura.
Amasezerano ni ikintu kimwe, ariko kuyashyira mu ngiro eka akarama agakomera akubahirizwa ni ikindi kintu. Ikintu mwibaza ko cyatumye amasezerano yatewe ko igikumu abifisemo uruhare ruhambaye yatevye akarama ni ikihe? Ikintu cyatumye arama ni ikihe?
Ikintu cyatumye arama je nibaza yuko ari kumbure ziriya inteko zavuye muri Afurika y'Epfo, kuko murazi yuko abategetsi bari barahunze igihugu babwirizwa gutaha bagataha mu Burundi, kandi benshi muri bo ndazi yuko bari bafite ubwoba bati bidafite abantu baducungera ubuzima nta kuntu twashobora gutaha mu Burundi kugira ngo tugerageze gushira amasezerano twasinye mu ngiro. Mandela rero yakoresheje ubushobozi yari afite aravuga ati iki ni ikintu gihambaye cyane kandi ko nabijemo bibwirizwa koko kuba ibintu byiza kugira ngo Abarundi ntibabandanye bacanamo ahubwo bumvikane. Araheze rero aravuga ati reka nsabe igihugu cya Afurika y'Epfo kirungike inteko z'abasirikare ngaha mu Burundi ku buryo abategetsi bose baba barahunze igihugu kubera iby'umutekano muke bashobore kugaruka babone yuko hari ababakingiye. Icyo rero cyaratumye abategetsi bari hanze bashobora kugaruka baragaruka bakinyigwa nabo basirikare bo muri Afurika y'Epfo. Iraheze rero bitanga icizere mbere na wa mu y'amasezerano basinya araheza aratangura gushigwa mu ngiro.
Mwarabonye nk'uko twabivuze mu ntango ibirori byo kumusezerano ku kwibuka ubuzima bwiwe n'ibirori byabaye ibirori by'akataraboneka nta hantu na hamwe ku isi haraboneka abategetsi bakoranira muri icyo kibanza bagiye gusezera no kwibuka ubuzima bw'umutegetsi yahoze atwara igihugu. Ni ukuvuga ko yatwaye kose kwabaye neza abantu babishimye abari bagwanya urugamba yari afite cyangwa yarushigikiye bose bari bahari. Mbega ni kuki nko muri Afurika cyane cyane tutabona abandi bategetsi bashaka kugendera iragi ryiwe kandi tuzi ko benshi bashima ukuntu yavyifashemwo mwavuze ukuntu yafashe ubutegetsi eka akacare kurira abamucinyije bamufunga gihe cyose
barashima uburyo yatwaye. Ariko ndibuka muri Bibiliya hamwe bavuga hamwe umwami Yesu yavuga ati mbega mwebwe mushaka kumure kwicara hirya no hino iburyo n'ububamfu bwanje igikombe nza kunywa mwebwe murashobora kukinywa. Nabone rero nibaza yuko abakuru b'ibihugu bo muri Afurika baraheza bakaraba ingene Mandela yabaye umuntu rurangiranwa. Icamugize rurangiranwa nuko kuntu yigenjeje itameze nk'uko abandi bokwigenza. Igihe abandi bakuru b'ibihugu bo muri Afurika batari bake usanga biyumvira kwiyuzuza imifuko gusa canke gusahura ubutunzi bihugu bisanzwe bifite, wewe yibaza kugirira neza abantu biwe, yibaza kugirira neza abari bamufashe nabi. Nibuka mbere murabizi yuko n'uwari yamucunze hariya mu ibohero iyo yari ari umunsi arahira imbere y'Abanyafurika y'Epfo bose ari tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mu 1994 yarahamagariye uwitwa James Gregory umupolisi yari yamucunze neza hariya kuri Robben Island. Aravuga ati iyo utaza kunjunga neza nkabakumbure nari nashatse gutoroka uwo munsi ntuwuriho ntuwubayeho simba narabaye perezida. None nagira nawe ndagushimire kuko wagize icumara ukanjunga neza. Nibaza rero yuko Mandela yagizwe mukuru yabaye rurangiranwa kubera imyifato yifashe. Yari umuntu atiyumvira cyane cyane ibintu byiwe ahubwo yiyumvira abandi kurusha uko yiyumvira we. Yari umuntu yitangira abandi akabigwa agashaka mbere no kubigura. Nicyo gituma rero yabaye rurangiranwa. Nayo abategetsi bo muri Afurika baravuga n'ukuri bati baramwemera yuko yagize ibintu byiza mugabo rero gukora nk'ibyo yakoze bibaza yuko atarejo cyangwa hirya y'ejo tuzobona umutegetsi wo muri Afurika akora nk'ibyo yakoze kuko bisaba ukwitanga cyane. Nibaza yuko Mandela yari umuntu kumure Imana yatanze kugira ngo abigenze uko yabigenjeje nawe abe rurangiranwa nk'uko yabaye rurangiranwa.
Mu gusozera mushyantahe Apollinaire Gahungu inyishu duhaye n'inyishu zihambaye cyane rwose. Ariko mu gusozera nashaka ndakubaze ku giti cyawe urupfu rwa Mandela rwarababaje abantu ku isi hose abirabure abazungu abakiri bato abana abantu bose uravye ahantu baje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso ciwe nkaha i Washington DC yarabazungu ari abantu batigeze bamumenya no kumenya bumva ivyo yaranguye ni benshi cyane rwose n'isinzi ry'abantu n'isi yose. Kubwa mwebwe ndazi ko mwagumanye igihe kitari gito ikintu mwe mwumvise mumeze gute igihe mwavyumva canke ikintu coba kibibutsa umushyantahe Mandela cyane cyane turetse izo uruhara yagize mu kumvikanisha abarundi mwagumanye umwanya utari muto cyane gose ikintu mu muyukira ko nikihe
kintu ndamwibukira ko cyane cyane ni gihe yaza ugambere mu Burundi cyo gihe hari mu gitondo tuvuye igitega tuvuye ku kibuga cy'indege nakubwiye yuko twari twabanutse muri Kajugujugu hanyuma tumaze iyo minsi itatu yose dukorana jewe ndamusigurira ndibuka yuko n'igitega nigeze ku ruha gose kabisa akavuga ati uraruhuka gatoya reka tubanze duheze uzoruhukira rimwe na rimwe uzosaba nkikonje ndwi yose mugabo ugume nyatu ugume dukora gushika aho duheza uwo munsi rero ndibuka yuko twari twiciranye turi babiri gusa turiko turaruhuka araheza rero arambaza ati wowe ufite carte de visite iyo carte de visite ndayimwereka ndayimuhaye arayiraba araheza abona izina ngo Gahungu hanyuma arambaza ati Gahungu n'izina ry'Ikirundi yego n'izina ry'Ikirundi araheza arambaza ati none iryo zina rivuga iki mu Cyongereza ndaheza ndamubwira nti iri zina rivuga little boy ni kuvuga agahungu gatoya araheza aratwenga aradukaratwenga ati bakakwita little boy nawe mbonera umugabo ntego ni uko banyise ni izina ry'Ikirundi kandi ni uko banyise hanyuma carama aransaba ati ndashobora none kuzoguma ndakugusa ako kazina k'ubuhizi kuko kuri jewe mbona yuko ako kazina Gahungu cyangwa little boy ari akazina k'ubuhizi aho rero tubonaniye hose ari Arusha ari Pretoria cyangwa i Lusaka aho twagiye hose yarambona agaca avuga ati little boy yataraje agaca ava hasi tugaheza tukaramukanya n'igihe abonye nka perezida yinjiye kumure yinjiye imbere yanjye je n'inyuma yaca amubaza ngo little boy ari he perezida agaca avuga ati little boy ari inyuma yanjye araje agaca avuga ati nazi yuko little boy ataje ngaha anye
perezida
ngo tuyage ngo twumvikane kubera nari umusiguzi wiwe ni kuvuga rero hariho utuntu twinshi twaje turavugana yari umuntu atwenza cyane gose abantu bicaranye igihe cyose baguma batwenza
nani vyiza cyane gose ndagushimiye cyane gose mushya na Apollinaire Gahungu makuru duhaye n'amakuru ashobora gutangwa n'umuntu eka yari yegereye nyakwigendera Nelson Mandela urakoze rero kuba washoboye kuduha ayo makuru ataboneka iminsi yose turagushimiye
nanjye nagushimiye Frederic
turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cari cerekeye cyane cyane ubuzima bwa Nelson Mandela eka n'uruhara yagize mu gufasha cyane cyane abarundi mu gutera igikunku masezerano y'amahoro gushika ubu bakigendera mwakoze.